Kumutumba buheka, wanyagi kutu kwa gani libare mezako atamusi nungi barumva ugwa mwagwa masasu muri imisi. Tuwa balijigituma hariho abariko barahunga, izini zimge mumvo za shikiri jwe.
Hali kumusi wakata anda tungo masasi, nuhani mumvo muna nerefa na mungira ati uzena makuru, ino o haku jayi wachu, haku jayi muguruka, ata masasa ni kwa ravuka. Unyuma kumungro natuwa kia tuba na banu, mamu ya mwe bafayo, hanyuma buki ye kwa mungu tuba nikipolisi chinshi, nimbo nilakure, vadu ugayo.
Wanyagi hugu, bari muri iyo micungararo yaho bariko baturenga ko bahunga natwe bigacha bituma umutima uhahamuka bigatuma mbe nabafise umutima woroshe natwe bacha bahunga bakava mu karere babayemo bagatingo n'imijyango.
Iyi ni yindi mvo kubwo abanyagi gutwaganiriye ituma abantu bahunga
aravuga yuko twebwe hari ha maliste y'abantu kanaka bahembeye kuzofata rero abanyagihugu benshi barashobora guhunga bumvise ati naka arimwe mu barondegwa akarondera inzira yo yacamwe kugira ngo ahunge rero amaze guhunga abateye umudugararo uwo wundi babana kuko amaze kubona umwe ahunze w'umubanyi nawe nyene acabona ko asigaye muri insecurity rero hariho n'umuntu baze gufata ino tumaze kubona baguma baza gufata abantu tutatubona ko hari ikitagenda neza mu gihugu nico gituma rero abanyagihugu n'izisaha baguma bahunga kubwishye
abantu bahirwa cyane cyane n'abantu bari mu migambo itavuga rumwe n'uri ku butegetsi na cyane cyane abantu bahurikiye mu mizero y'abarundi cyane cyane bararondegwa gose ugasanga na muri adese y'ikibiri bakabakurikirana cyane
abanyagihugu ku mutumba wa buheka ntibarahunga bose yamara bavuga ko n'abatarahunga meze magabo umwanya n'umwanya washobora kugenda
abantu benshi guhunga barahunze kandi n'ubundi nabasigaye no kuvuga usanga mu nzu hasigaye utuntu duke cyane nk'uduhuzo duke twa kwambara n'utwo kujya dukeye byinshi usanga biri ku mupaka ibindi baradepoje mu gisagara Nyanzara ke imakamba usanga duhagaze ku mano
uyu mukenyezi ati narambiwe no guhunga ariko nta kundi ndi bugire
cyo ndi nubwo abanyene none kihe baye baturatuza bo tubahana nkaba ndahasigaye ndumwe noronka amahoro biradutera gahinda cyane cewe mbabajwe nuko nzoguma mbera birankazopfira mu buhungiro kane nabana banje ntibige ngo baheze bakazoguma baberabera uko nyene kubera amaze guhunga nta mwana azosigara mu ishuri kubera ntaho yo kwigira atagira haba amunyene ho ku muntu aburo kwagira hari umuntu yo kuyifuza guhunga rero urumva n'ibyo bintu biratubabaza cyane kubera bizosha bibonekana yuko tuzosha twama turiko turahunga imyaka yose atamunsi tuzoteka
aya makuru yose aremezwa n'umukuru w'umutumba buheka Emmanuel hari menshi
abantu benshi bariko baragira nti barahunga ku bwishi ndetse hariyo twumva hirya no hino ngo zakirunda abantu barahunguka ariko twebwe ngaha mu byukuri aho mbona ku mutumba wacu wa buheka nta bantu bahunguka nabaza babaje nk'ukotesha ibigatsi kugira ngo baronke agafaranga gashobora gufashisha iki umuryango hanze y'igihugu iyo nyarugusu
uyo mukuru w'umutumba amenyesha kandi ko nabajejwe intwaro bafise ubwoba ku mutekano wabo
mu bisanzwe twebwe abatware ndidutekanye kandi sije ndu umwe hariho n'undi mutware mugenzanje yitwa Bandiko kwese ntidutekanye kuko amakuru adushikira turumva yuko mwigendereza bavuga yuko hari ibyo twagira bakavuga yuko twebwe ngo turukirita abarwanyi tukibaza ninda nindesho twebwe tujejwe kurongora abanyagihugu ntitujejwe kubahungabanya ico rero birashika najejo canke hirya yejo ukumva nashobe guhunga kuko ayo makuru aradushikira
kubijanye n'izo ntonde zivugwa mu gipolisi cy'u Burundi barabihakana icegera cy'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ati
izo ntonde ntazo tuzi twebwe mu gipolisi ariko kubera igipolisi kijejwe gucungira umutekano w'abantu n'ivyabo dusaba abo bantu bo bafite izo ntonde ko bozizana bakazereka igipolisi ha mu gipolisi kikaraba kumwene ivyizo ntonde kandi kikaraba no kumwene cyoshobora gukingira abo bantu bo babibaza yuko badafise umutekano.
Tubamenyeshe ko umukuru wa Gacimbiri Rukira na Hayo Beda bene umuryango wiwe bahunze nkuko amakuru dukura ngaho Irukira abivuga ngo uyo mukuru wa Gacimbiri Rukira ngo yahunze nyuma yaho igipolisi cyagiye kumufata maze igateshwa n'abanyagihugu bo muri ako Gacimbiri bene mu micungararo muri komine Nyanza Lac intara ya Makamba Fidelite yashatse kubwije rya Amerika.